Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika ibugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti zacu mwaramutsa mahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Musenyeri Laurent Mbanda ayobora ishengero ry'abangilikani mu Rwanda avuga ko umuyobozi w'ishengero ry'abangilikani mu Bwongereza atagegitse ububasha bwo kugira amabwirizwa atanga kuri amwe mu mashengero yo mu bihugu bimwe bimwe byamaze kwitandukanya nawe.
Na burenganzira afite bwo kutubwira ibyo dukora kuko nta dutegeka. Muri Kigali Commitment n'inama ya gafukonero ki Kigali twamubwiye ko atagifite autorite morale yo kutuyobora.
Uyo ni Musenyeri Laurent Mbanda ayobora ishengero ry'abangilikani mu Rwanda. Mu Burundi abanyagihugu basanzwe babika amafaranga yabo mu ngo zabo bafise amakenga ku mafaranga basabwa gusubiza asanzwe yarahagaritswe bayacishije mu mazone bakukira ariko ntibace baronswa yandi mashasha yasohotse. Mu gihe hari miliyoni 5,500,000 vy'impunzi mu ihembe rya Afrika no mu buseruko bwa Afrika, ibihugu vyo mu karere biriko irondera inyishu zirama zo kwitaho abateshejwe ivyabo. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihe hari miliyoni 5,500,000 vy'impunzi mu ihembe rya Afrika no mu buseruko bwa Afrika, ibihugu vyo mu karere biriko birondera inyishu zirama zo kwitaho abateshejwe ivyabo. Yamara intumwa ziri mu nama izomara indwi ku mugwa mukuru wa Uganda, Kampala, baragaragaje ko hakiri ibibazo nk'ibijanye no kutihanganira impunzi, kudasobanukirwa n'ibibazo byazo hamwe na politiki ijanye n'ubushamirane. Ido nido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Impuruza ku bihugu byo mu burasirazuba n'ibyo mu ihembe rya Afurika ngo byite ku byo abantu bateshejwe ibyabo bakeneye mu karere yatanzwe kwa kabiri ubwo hatangiraga inama y'iminsi ine y'abaminisitiri y'umuryango uhuriweho na za guverinoma IGAD ibera mu murwa mukuru wa Uganda. Hilary Onek, minisitiri ufite ibijyanye n'ibiza ndetse n'impunzi mu nshingano ze, yahamagariye baminisitiri gusuzuma no gushakira umuti impamvu nyinshi zitandukanye zituma abantu bava mu ngo zabo. Muri izo yavuze ko harimo iza politiki ko atari iz'ibintu gusa. Yagize ati za guverinoma zimwe ntizihanganira abo batavuga rumwe kandi barabahiga abo bakajya gushaka ubuhungiro ukutihanganirana kwa moko. Nko muri Congo hari abarindu bahanganye n'abahema bicana hagati yabo kandi bamwe biba ngombwa ko bava mu ngo zabo. Ibyo ni ibibazo byo kutihanganirana nashakaga kuvuga kandi ahanini bituruka ku bujiji. Ikibazo cy'amafaranga make cyavuzwe nka kimwe mu by'ingutu bibangamira ibikorwa byo kwita ku mpunzi mu burasirazuba no mu ihembe rya Afurika. Uganda ubu icumbikiye impunzi zirenga miliyoni 1,500,000, niho hari impunzi nyinshi muri Afurika. Ibindi bihugu byakiriye impunzi birimo Ethiopia ahari impunzi zirenga 830,000 na Kenya ifite 860,000. Matthew Crensil uhagarariye ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR avuga ko ibyo bihugu byose bikomeje kwikorera umutwaro w'impunzi urushaho kuremera. Akavuga ko igihe kigeze ngo ibihugu byakiriye impunzi bireba uburyo byakwaguraho bikura amafaranga yo gufasha impunzi haba imbere cyangwa hanze y'igihugu nko kubishishikariza inzego zigenga.
Muri raporo yayo y'umwaka ONU ivuga ko abantu bagera ku miliyoni 110 mu mpande zose z'isi bateshejwe ingo zabo. Inkuru y'Idonido na Eugene Mukankusi.
Biragaragaza ukwaguka kw'intambara igiye kumara amezi abiri mu gihe abataye ingo zabo bamaze kurenga miliyoni 2. Intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF yateje ibibazo byugarije ikiremwa muntu mu rwa mukuru kimwe no mu yindi mijyi. Harimo El Obeide, Niara, El Fasher na El Geneina muri Darfur aho abantu barenga 100,000 bishwe. Avugira kuri televiziyo Al Hadat, El Geneina ubwo urusaku rw'imbunda n'ibisasu byaraswaga byashoboraga kumvikana. Kamise Abakar, guverineri wa leta ya West Darfur, yahamagariye amahanga kugira icyakora mu cyo yasobanuye ko ari genocide. Yavuze ko abaturage barimo kwicwa kandi ko ari umubare munini. Yakomeje avuga ko RSF n'abarwanyi bafatanyije n'uwo mutwe babanje kwibasira uturere twa El Geneina ahatuye abo mu bwoko Masalite. Noneho ibyo bitero ngo byakwiriye mu mujyi wose. Uwo muyobozi yakomeje agira ati nta basirikare twigeze tubona bava mu kigo cyabo ngo barwane ku baturage. Intara ya Darfur yagiye ibamo ubushyamirane kuva mu ntangiriro z'imyaka y'2000. Ababarirwa muri za miliyoni bataye ibyabo, abandi 300,000 bahitanywe n'ibitero by'abarwanyi b'abarabu bazwi nka Janjaweed. RSF yavuye muri iyo mitwe iza kwemerwa nk'umutwe ukorera guverinoma mu mwaka w'2017 ariko yari tarinjizwa mu ngabo z'igihugu zisanzwe.
Abantu 15 bitavye Imana mu mpanuka y'imodoka zibiri zagonganye muri Mali. Ibindi kuri inkuru na Oriane Tangishaka.
Igisanganya ryabaye mu gitondo cyeje ku munsi wa kabiri hagati y'ibisagara vya Fan na Konobugu mu bumanuko bw'igihugu nk'uko bitangazwa na Mama Genepo, umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganje bujejwe iyunguruzwa ry'abantu n'ibintu. Genepo yagize ati iryo sanganya ryabaye igihe imodoka yunguruza abantu yari igiye imopti yagongana n'ikindi kimodoka kinini cyari gitwaye ibitungwa. Yavuze ko bishobora kuba byatewe n'abadereva bariko batwara bihuta kandi barushe. Naho muri Mali hamenyerewe amasanganya mu bihe by'imvura, leta ivuga ko iryo sanganya ari irya mbere ribi ribaye muri ico gihugu co mu burengero bwa Afrika muri uno mwaka. Abantu 680 barishwe mu mwaka uheze mu masanganya, abandi 8,200 barakomereka.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azogendera Ubushinwa kuri uyu wa gatanu uza. Diane Nininazwe aduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu bizojana Anthony Blinken mu Bushinwa ku wa gatanu, ahanini harimwo ukuraba ingene imigenderanire y'Ubushinwa na Amerika yosubira kuba myiza. Abasesanguzi babwijwe igihe Amerika kwa mahigwe yuko urugendo rwa Blinken ruzogira ico rihinduye mu cuka kibi kimaze igihe hagati ya Amerika n'Ubushinwa ari make cane. Anthony Blinken ni umushikiranganje wa mbere ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu agendeye Ubushinwa kuva mu 2018. Kwa kabiri mu ijoro, Blinken yaravuganye kuri telefone na mugenzi we w'Ubushinwa Qin Gang. Mu butumwa yacije ku rugaga rwe rwa Twitter, Anthony Blinken yavuze ko we na mugenzi we w'Ubushinwa baganiriye ku twigoro two kubandanya bavugana n'ibibazo biri hagati y'Ubushinwa n'amakungu hamwe n'ibihanzi isi muri rusangi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Matthew Miller abicishije mu itangazo yasohoye, nawe yavuze ko Blinken yumvikanishije ko Amerika izobandanya gukoresha inzira zose zisunze imigenderanire myiza kugira ngo yerekane ibitandukanye biraje ishinga n'impande ibonamwo ivyizere vyo gukorana neza. Ku rundi ruhande, itangazo ryasohoye n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu rivuga ko umushikiranganje Qin w'Ubushinwa yabwiye Blinken ko Amerika ibwirizwa kuvavanga n'ico yise kwivanga mu vyego Ubushinwa no kubangamira umutekano n'iterambere vy'Ubushinwa. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu bubicishe mu itangazo bwasohoye bwavuze ko Ubushinwa bwizera kuzokorana na Amerika mu ntumbero yo gutorera umuti ibitandukanya ivyo bihugu no guteza imbere imigenderanire yavyo. Abasesanguzi ariko bakavuga ko naho icuka ari kibi hagati ya Amerika n'Ubushinwa, impande zose ziriko ziragerageza ingene zitunganya inama izo zihuza mu mpera z'uno mwaka w'2023.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Musenyeri Laurenti Mbanda ayobora ishengero ry'Abangilikani mu Rwanda avuga ko umuyobozi w'ishengero ry'Abangilikani mu Bwongereza atagifise ububasha bwo kugira amabwirizwa atanga kuri amwe mu mashengero yo mu bihugu bimwe bimwe byamaze kwitandukanya nawe. Ni nyuma y'uko mu kwezi kwa kane abagize ishengero ry'Abangilikani ku isi rizwi nka GAFCOM bivuga Global Anglican Future Conference bitandukanije na episkopi mukuru Justin Welby wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza ifatwa nk'icicaro gikuru c'ishengero ry'Abanglican. Asumta Kaboyi i Kigali.
Iki cyemezo kije nyuma y'aho umuyobozi Justin Welby yandikiye itorero ry'Abanglican ryo mu Buganda arisaba kwitandukanya n'itegeko rihana abatinganyi ryemejwe n'iki gihugu. Mu itangazo ryasohowe n'ihuriro ry'Abanglican ku isi nka GAFCON, Musenyeri Rurambanda uriyoboye atangaza ko arkepiskopi wa Canterbury atabafiteho uburenganzira bwo kugira icyo bategeka.
Nta burenganzira afite bwo kutubwira ibyo dukora kuko nta dutegeka. Muri Kigali commitment n'inama ya gafukonero ki Kigali twamubwiye ko atagifite autorite morale yo kutuyobora cyane cyane iyo yisanga yuko atimakaza cyangwa bashyira ijambo ry'Imana imbere ahubwo agashyigikira nta ijambo ry'Imana autorite iri ku yagaciro karikwiye kandi akicara kandi akayobora amanama ashyigikiye ibyo gushyingirana abahuje ibitsina iyo dusanze yuko tutakimufitiye icyo cyizere ko ashobora kuyobora itorero mu buryo buriganisha ku Mana ubwo rero nta iyo authority kidufiteho nk'itorero Angilikani ry'u Rwanda cyangwa n'ayandi yose yikubiye muri Gafcon.
Musengeri Mbanda avuga ko bibumbiye mu ihuriro ry'abangirikani ku isi rizwi nka Gafcon bagizwe na 85% by'abangirikani bari ku isi hose. Uyu muyobozi agatangaza ko bihagije kugira ngo bakomeze gushyigikira itorero ryabo.
Itorero ririho rirakura muri Afurika n'ahandi hose hariho risubira inyuma n'abateshutse ku nshingano n'iby'ijambo ry'Imana ryigisha bakimakaza iby'ijambo ry'Imana rihishura neza yuko ari icyaha bagata umurongo w'indangagaciro za Gikristo ntabwo rero tugendana na culture iriho igendura more and more secular ahubwo tugendana n'ijambo ry'Imana ridahinduka ahubwo rihindura imitima y'abantu.
Umwuka mubi ujya kuvuga kuri iri torero ugera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abangilikani mu Bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Canterbury n'abepiskopi b'Abangilikani bo mu Bwongereza bemeza ko batinganye nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemerere abapastoru kubashaka. Uku kutumva ibintu kimwe gushobora kuzasiga iri torero ricitsemo ibice gusa ku bayobozi b'Abangilikani mu bice binyuranye by'igihugu ngo nta gihombo. Gahima Manase uyobora diyosezi ya Gahini ndetse na Rukundo Metode wo muri Karongi.
Naho nasigara ndi umwe ntabwo tuzateza itorero ry'Imana rizahoraho kuzageza igihe Kristo azagarukira.
Bibiliya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro byo birayigisha kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore.
Icyemezo cyo kwitandukanya na Arikidiyosezi ya Canterbury cyafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyuma y'inama yahuje abagize ihuriro ry'Abangilikani ku isi rizwi nka Gafcon ifatirwamo imyanzuro yo kwitandukanya na Arikiyepiskopi wa Canterbury. Muri diyosezi 44 zigize itorero ry'Abangilikani ku isi 42 zaje mu nama y'i Kigali. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abanyagihugu basanzwe babika amafaranga yabo mu ngo zabo bafise amakenga ku mafaranga basabwa gusubiza asanzwe yarahagaritswe bayacishije mu mazone bakukira ariko ntibace baronswa yandi mashasha yasohotse. Ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu usohoye itangazo ko guhera uno munsi kwa kane ayo mafaranga bategerezwa kuyajana mu mazone abegereye, umwe wese agahabwa agapapuro kerekana ayo atanze mu kurindira ko azoyasubizwa. Inkuru na Thierry Ndayishimiye, i Kigali.
Nuko ayo mafaranga bazobemeye yuko kwandika bwene gihugu ujya mwene gihugu boza namahera bakayashira hajya kira muntu azanye bamukabira.
Nuko tudashobora kuronka ico dufungura kubera ayo mafaranga twamaze kuyatanga cyo kugurana kugopesha kuri botiki bakubwira ati zana mahera.
Abone abanyagihugu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Inyuma yaho hari hamaze gusohoka itangazo rivuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange risaba abajejwe intwaro gukora isekeza kuri uyu wa gatatu mu bo barongoye kugira ngo kuri uyu munsi wa kane abenegihugu bose badafise ububiko mu mabanki bazane inoti zose zahagaritswe. Ryashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye.
Bazoca baja kwiyandikisha aho ku biro vya zone ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 ruheshe mwaka w'2023 guhera isaha imwe n'inusu z'agatondo bajanye n'izo noti zose batarahinduza.
Ubwo bushikiranganje bonatangaza ko abo banyagihugu bazoba bazanye ayo mafaranga bazohabwa udupapuro twerekana igitigiri batanze bityo bazobona uko bayasubizwa. Pierre Nkurikiye.
Abajejwe intwaro ku mutumba cyane cyane abakuru b'imitumba bategerezwa kuba ariho bari ku biro vya zone kugira ababi vyabona vyabashikirije izo note. Abajejwe intwaro muri komine bategerezwa kuba bari kuri ivyo biro vy'amazone bafise ibitabu vyo kwandikamwo ababahaye izo note bongere bategure udupapuro two guha abene gihugu babahaye izo note. Utwo dupapuro tuzoba dufise ikimangu cha komine n'umukono w'intumwa ya komine adutanze kujya bihora bikogwa mu mahinguriro y'ikawa nako gapapuro azozazanye gutora inoti nshasha.
Naho biruko na kiringo ntarengwa catanzwe kugira ngo abo basubije amafaranga yabo bazobe baronkejwe ayandi mashasha ahwanye nayo batanze. Ibanki nkuru y'igihugu ubwo yasohora itangazo rihagarika izo noti mu ndwi iheze yari yijeje abanyagihugu ko kuba bakure yahashizwe amabanki bazokoroherezwa mu kubarungikira ababafasha guhindurirwa izo noti barimo n'abayafise mu minwe ko bazotaha bahinduriwe bagahabwa amashasha. Abanyagihugu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika berekana amakenga bafise kuri ayo mafaranga bagiye gutanga ntibace bahabwa ayabo mashasha.
Nuko yamahera tugomba kuyatanga irufatije ni kuwa kane bo tubwira ati kugeza have muno mwihangane no munsi kuwa kane n'ejo kuwa gatanu mugabo kuwa gatandatu muze mutora ayo mafaranga yanyu kugira ngo mwikenure mose
ko mutumenyesha igihe twashobora kuronkera ayo mahera kandi mukadufasha kugira ngo inzara ntiyice abana.
Ayo mafaranga bazoba bemeye yuko kwandika bwene gihugu urya mwene gihugu boza namahera bakayashira hajya kira muntu azanye bamukabira kira muntu azanye bamukabira pana bijye byo kwandika inkaratasi bakaza kubika.
Umva rero narinzi ko nzokabisha mu bandi kuko ndafise agataye k'ijana n'itanu n'iryo jana n'itanu kandi naritanga bakampiresi nzocambaho gute
nubwo noyatanga ubunyene canke ejo urumva nawe ntushobora kucyaronka ubwo nyene ni ibintu bisabwa yuko bimari iminsi buke buhagarara.
Abo banyagihugu banavuga ko ayo mafaranga bahora bayikora ko ariko batabona uko bazobigenza na cyane cyane ko batanazi igihe bazoronkerezwa ayasohotse mashasha.
Mbega izo noti uzishikirije arizo bari kurifashisha uzoca ubaho gute?
Yego nari umudandaza w'intore ntore ndagerangura buri munsi bipfanye n'utwo nashoroce kandi n'abana ndabagaburiraho. Iyo resi bazoma nzoyitwara kuyigurisha uwo muti nta konte fisiye ntayo nigeze no mbona amabanki mvuga ngo murumva ngo ajya n'amabanki nta konte nigeze. Ndumva ibyo bintu bigoye mwotubariza imbere kuko ntituzotwara resi gusuma
ariko impungenge dufise nuko tudashobora kuronka ico dufungura kubera ayo mafaranga tuba twamaze kuyatanga.
Uyo munyagihugu nawe asigura ubwo bafise ku muntu azozana amafaranga menshi yari yarabitse afatira ku byabaye kuri mugenzi we yafashe umufuko w'amafaranga ya jana kuri banki yafashwe nk'umusuma.
Impungenge ntushobora kuzibura kuko turiko turaraba nka igihe ejo hari umutama yari afise igunira ka busubunzu kayo baciye bamufata kandi yatwaye kuri banki bamufashe ka busuma bamubwiye ati aya mahera manzi uvuga aho wayakuye. Uyo mutama nawe akavuga ati jewe banyakubahwa nagurisha uduparasera nagurisha utwimbati nkaza ndabika. Bamubwiye ati icyo kintu ntikibaho n'ubu nyuma mutama aracyara ahantu arafashwa. Natwe rero niyo mpamvu abanyagihugu bitegerezwa kugenda n'ubwoba kuko mvuga ati ya mahera niyo nayasohora nzanye nkaka kose kuzuye nkure kutanga ya mahera nshinongera fatwa kandi ari gwanje.
Ubushikiranganje bumenyesha ko umutekano uzoba ari wose kwazokoregwa ibyo bikogwa bityo abanyagihugu badakwiye kugira impungenge. Bwanatangaje ko ibikogwa byose byari bisanzwe bikoregwa mu nzego zizofasha muri ico gikogwa cyo gukura amafaranga mu banyagihugu bibaye bihagaritswe mu ntumbero yo guheraheza ico gikogwa. Naho buramatari w'intara asabwa kwifashisha abandi bakozi bo mu ntara rungoye mu gihe abonye hatari abakozi bakwiye muri ico gikogwa cyo kimwe na bamusitanteri. Inoti zose zegeranijwe zizotegerezwa kurara zitanga ibicegeranyo kandi zinashikanwe muri banki canke irindi shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana nkuko bitangazwa n'ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Kunguru yerekana inkino mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ekipe y'igihugu y'u Rwanda ihure na ekipe y'igihugu cha Mozambique impari zirabandanya kuba urudaca hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB zifatiye ku mukinyi Dani Ndikumana uruhande rwose ruvuga ko ategerezwa gukinira ekipe y'igihugu yarwo. Ku bw'Ijwi ry'Amerika, Jean-Claude Munyandinda, Kigali.
intandaro y'izi mpaka hagati ya mashyirahamwe abiri umupira w'amaguru ni ibaruwa umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Jules Karangwa yandikiye FFB ihamagaza umukinnyi Danindi Kumana usanzwe akinira ikipe ya Rukinzo FC yo mu Burundi kugira ngo yitabire imyitozo yo kwitegura umukino uzahuza Amavubi y'u Rwanda n'imbarabara za Mozambique ku munsi wa gatanu mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Muri ibaruwa ijwi rya Amerika ifitiye kopi, Ferwafa yasabaga ko uyu mukinnyi yahabwa uruhushya rwo kwitabira gahunda z'ikipe y'igihugu y'u Rwanda hagati y'itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatanu n'itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi naryo ryahise risubiza rivuga ko ibisabwa n'uruhande rw'u Rwanda bidashoboka. Mu ibaruwa yanditswe na Jeremy Manirakiza umunyamabanga mukuru wa FFB nayo ijwi rya Amerika ikaba yifitiye kopi, hatanzwe impamvu ebyiri zishingirwaho mu guhakanira u Rwanda. Impamvu ya mbere ni uko Danindi Kumana yavukiye mu Burundi n'ababyeyi be bombi bakaba ari Abarundi, ikindi kandi akaba yarigiye umupira muri icyo gihugu ari naho akina muri iki gihe mu ikipe ya Rukinzo FC mu cyiciro cya mbere. Impamvu ya kabiri nk'uko dukomeza tubisoma mu ibaruwa yanditswe na Jeremy Manirakiza ni uko uyu musore Danindi Kumana yamaze gutoranywa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 ndetse no mu ikipe y'igihugu y'abakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona zo mu bihugu byabo. Ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko Danindi Kumana afite ubwenegihugu bubiri, ubw'u Burundi n'ubw'u Rwanda, akaba yarahisemo gukinira Amavubi y'u Rwanda. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Jules Karangwa.
Ikibazo cya Dani nk'uko bisanzwe federasiyo ikora imutumira umukinnyi ibicishije muri federasiyo na ekipe yiwe. Ibyo ntabwo twabikoze kuri Dani gusa, n'abandi bakinnyi ko ari 15 mubona kuri liste kohereza ubutumire mu mafederasiyo n'amakipe yabo. Wenda ngira ngo hari umwihariko kuri uyu nguyu ni uko ari umukinnyi ufite ubwenegihugu ushobora gukinira ibihugu bibiri, wahisemo gukinira u Rwanda ntakinire we n'ikindi gihugu, hakaba harabayeho uburyo bwo gusubizanya. Ariko igihari ni iyo umukinnyi afite ubwenegihugu bubiri ahitamo.
Bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga ibyo Ferwafa irimo gukora birebana no gukinisha Danindi Kumana bishobora kongera kwikururira ingorane. Twumve Egide Niringiyimana umwe mu basesenguzi b'imikino akaba akorera ikinyamakuru Rebero.
Noneho twebwe turahindukiye tugiye gufata umukinnyi wo mu ikipe nka Rukinzo, noneho nuko abantu batabivuga atari n'umukinnyi ubanzamo ari n'umukinnyi w'umusimbura. Buriya twamubonye muri Rukinzo kubera ko umukinnyi asimbura yaravunitse, iyo ataza kuvunika ntabwo uriya mwana tuba twaramubonye. Niho rero warukomoje, n'ubundi biriya byose nibyo bikomeza bikagenda bigaruka biduteza ibibazo, iraduteza ibibazo ugasanga yaba ari abari muri uwo mupira, reka nkubwize ukuri nabo bari muri uwo mupira batawuzi, badaha agaciro iby'umupira. Niho hahandi uyu munsi wa none barakubwira ngo turiho turakusanya ibyangombwa, ibimenyetso, umwana ngo afite umubyeyi umwe w'umurundi, afite undi mubyeyi w'umunyarwandakazi, ariko abarundi barakubwira ngo uyu mwana yakuriye hano.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iherutse guterwa mpagani mpuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika CAF mu mukino wayihuje na Benin i Kigali mu Rwanda. Impamvu y'iyo mpaga y'ibitego bitatu ku busa ni uko ikipe y'u Rwanda yari yakinishije Kevin Muhire kandi icyo gihe yari afite amakarita abiri y'umuhondo. Muri uru rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Cote d'Ivoire mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha mu itsinda rya 12 u Rwanda ruherereyemo, ikipe ya Benin izahura na Senegal kuri wa gatandatu, naho u Rwanda rukazakina na Mozambique ku cyumweru tariki ya 18 y'uku kwezi kwa gatandatu kuri Stade Huye Butare. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kabiri yitavye ubwa mbere umucamanza yamusomeye ivyaha aregwa vyo kutabika ahakwiye impapuro zirimwo amabanga akomeye y'igihugu. Trump yamusubije ko atana kimwe yemera. Vyuguruye inzira ndende y'urubanza rugiye kumara igihe kirekire kandi bitazomubuza no kubandanya kwiyamamiriza amabanga y'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kw'11 k'umwaka utaha w'ibihumbi 2024. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umucamanza yemereye Trump kwitahira atamusabye amafaranga y'ingwate. Ntiyamubujije kandi kujya aho ashaka hose yemwe no mu mahanga. Ntiyamwambuye rero pasiporo ze nk'uko bikunze kugenda mu nkiko mpanabyaha. Icyo yamubujije gusa ni ukuvugana n'umutangabuhamya uwo ari we wese n'uwo bareganwa ubufatanyacyaha muri uru rubanza rumwe witwa Walter Nauta, umwe mu bakozi ba Trump ba hafi cyane. Mbere y'uko Trump yitaba umucamanza bwa mbere, umushinjacyaha wihariye Jack Smith ukuriye anketi ku byaha ashinja Trump yatangaje kuwa gatanu ushize ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo urubanza rwihute mu nyungu za rubanda n'izuregwa. Ubusanzwe ibi bisobanuye nk'uko itegeko ribivuga ko urubanza rugomba gutangira kuburanishwa mu mizi yarwo mu gihe kitarengeje iminsi 70 kugera ku minsi 100 iri imbere uhereye ku wejo Trump yitabiyeho umucamanza bwa mbere. Nyamara abahanga mu by'amategeko benshi babinyujije mu bitangazamakuru bitandukanye no mu zindi nyandiko zinyuranye basobanura ko kuburanisha uru rubanza mu mizi yarwo bishobora gutangira nyuma y'amezi kugera ku mwaka cyangwa urenze ndetse nk'uko umucamanza yabitegetse icya mbere kigiye gukurikiraho ni uguhanahana ibimenyetso abashinjacyaha ba Jack Smith bagomba guha dosiye yose Trump n'abamwunganira mu mategeko n'abangaba nabo bagomba guha abashinjacyaha ibimenyetso byabo baba bifitiye abanyamategeko basobanura ko ibi bigomba kuba akenshi na kenshi mu minsi itarenze 14 ariko impande zombi zibyumvikanyeho zishobora kuyirenza cyane cyane ko ari n'urubanza rurimo amabanga akomeye y'igihugu Aha naho impande zombi zigomba kumvikana ku buryo nazo ubwazo zigomba kubungabunga aya mabanga. Muri uru rwego rero abavoka ba Trump bagomba kubanza kubona uruhushya rwemerera abantu bamwe na bamwe kugera ku mabanga akomeye y'igihugu security clearance mu cyongereza. Ibi bishobora gufata igihe kuko inzego z'umutekano zigomba kubanza kwiga neza imyirondoro n'imyitwarire yabo. Guhanahana ibimenyetso birangiye abanyamategeko bavuga ko Trump n'abavoka be bashobora gutanga ibirego byo gutambamira urubanza bashingiye ku mpamvu nyinshi zitandukanye urugero bashobora gusaba urukiko ko amabanga amwe n'amwe ava mu ibanga akajya ku mugaragaro ibyo bita declassification mu cyongereza bashobora gusaba ko ibimenyetso bimwe na bimwe biteshwa agaciro bashobora gusaba kuburizamo urubanza rwose bitwaje impamvu zitandukanye tuvuge nk'imyitwarire y'abashinjacyaha babarega ko bakoresheje mu kirego cyabo ibiganiro Trump yagiranye n'abamwunganira bamwe na bamwe kandi amategeko abirengera ko bigomba kuba ibanga ryabo bwite hagati yabo bonyine abahanga mu by'amategeko bemeza ko Trump n'abamwunganira nibananirwa kuburizamo urubanza bazakora uko bashoboye kose kugira ngo byibura barutinze ku rwego rwa politiki uru rubanza mpanabyaha n'izindi zishobora kuziyongeraho ntizibuza Trump gukomeza kwiyamamaza nta tegeko na rimwe rimukumira muri iki gihe ahanganye n'abandi bakandida byibura 11 mu matora y'amajonjora y'imbere mu ishyaka ryabo ry'abarepublikani barimo na Mike Pence wahoze ari vice president wa Trump kuva mu 2017 kugera mu 2021. Ibipimo byose byerekana ko Trump abasiga bose kure cyane mu majwi. Aya matora y'amajonjora azaba kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwezi kwa gatandatu 2024 niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 2024. Uyu azapiganwamo na kandida uzava mu ishyaka ry'abademokrate ushobora kuzaba ari Joe Biden ushaka manda ya kabiri. Abahanga barimo barajya impaka cyane zo kumenya icyakurikiraho ari Trump utorewe kuyobora igihugu. Bose bahuriza ku kintu kimwe. Urubanza cyangwa se n'izindi zishobora kuzaza mu minsi iri imbere zishobora kuba zaburizwamo. Kuko niwe wakwishyiriraho ministre we w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu. Ni perezida rero waba mutegeka bivuze ko ari nawe waba utegeka n'abandi bashinjacyaha bose bo ku rwego rw'igihugu uretse ibyo minisiteri y'ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ikimeze nk'itegeko k'umukuru w'igihugu adashobora kuburanishwa igihe cyose akicaye ku ntebe y'ubutegetsi
Njuti mwarimu duteza amatwi aha niho ibiganiro byacu bihagarariye tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro Nadia Taha niwe yegeranije ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo mugira amahoro n'ibihe byiza ubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika